bandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriweneza nchuti, muteza matu igane uvijeshu vige Amerika lisamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turigene kerezo gya chumi na limwe ukwezi kwa gatanu kwa wili na chumi nindwi. Mwiriti ya chumi numunani, mwirikume na jowe diani na hazwe ndongo ibiganiro vijuno mganyo.
Bato onda na machumu, ibihiri, imipanga, baga chabata amba mamundi. Uzanye ikara, bagutwara na numu panga, nisuka na hububie kuikorela, bazira na nuku wafashio nzira gusa.
Inumwe mu Barundi bahungiye mikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Congo avuga ukuntu Abarundi bacukura amakaranga aho muri Congo barahahungiye bakubagugwa impamvu muraza kuvyumva muri kino kiganiro. Ariko imbere kuja mu ntara nka Bururi no mu makambi yatandukanye nka Rusenda mbanze ndababwire muri make ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo gutahukana ikiziga cy'umunye politike Etienne Tshisekedi atavuga rumwe n'ubutegetsi yitavye Imana ari buruseri mu Bubiligi byasubiye kwigizwa inyuma ivyo byatangaje n'umugambwe we IPDS kuno wa gatatu vyari bitegekanijwe ku ikiziga ciwe gitahukanwa ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu. Umunyamabanga mukuru uyo mugambwe wiwe Jean-Marc Kabunde yatangaje ko itariki nshasha izomenyeshwa hanyuma. Amashirahamwe yabagira neza akora mu gihugu cya Somalia amenyesha ko atewe amakenga n'ivyegeranyo bivuga ko abasirikare bagiye kwivuna abansi mu gihugu kicugarijwe n'ikibazo cy'inzara. Ivyo byatangajwe n'ayo mashirahamwe mu nama mpuzamakungu yabereye mu Bwongereza kuri no wa kane kujanye n'igihugu cya Somalia. Ayo mashirahamwe avuga ko ibikorwa byo bya gisirikare bitegekanijwe gutangura mu minsi iri imbere bizotuma haba ingorane zikomeye mu bikorwa byo gusubiriza imfashanyo abanyagihugu bikabangamira uruja n'uruza mu gihugu hagati. Ayo mashirahamwe akavuga ko icangombwa muri uno mwanya ari uko bagufasha abantu no kugwanya ikiza cy'inzara. Ingingo yafashwe na leta ya Amerika yo guha ibigwanisho abagwanyi b'abakurde bagwanira muri Syria yateye icuka kibi muri Turukiya. Binali Yildirim, umushikiranganji wa mbere wa Turukiya, yatangaje ko iyo ngingo batazoyemera. Avuga kandi ko Amerika izi neza ko uwo mugambi ari umugwi witera uwo murantunga ko uwo mugwi ari umugwi witera bwoba. Umuhari w'abakurde usanzwe ukomeye mu gikorwa cyo kugwanya umuhari wa leta ya Kiislam yamara leta ya Turukiya, iwagiriza ko ukorana n'umugambwe w'abakozi usanzwe utavuga rumwe na leta ya Turukiya. Ijwi Amerika mwiko mratukumva kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muganda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva iganiro vyacu bitandukanye harimo kino iwanyu mu ntara muce kuri internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe duhere yano kino kiganiro cacu kuri no nkuru y'umubabaro. Pati ya Adolphe ntahondereye yari yanyurujwe ku igenekerezo rya 19 z'ukwa kane akari kugwa igenekerezo rya 27 z'ukwa kane n'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Gatumba commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura ari kumwe n'abantu bandi batatu yaraye yitavye Imana. Amakuru yo kwizera dukuye ubunyene mu biro mubegereye ibiro vya Musenyeri Bujumbura hatumenyesheje ko Patire Adolphe ashengeye bivuye ku ngwara zitandukanye yanduriye aho yari yanyururijwe muri zo harimo malaria. Twagerageje kubavugisha kugira ngo baduhe ijwi ryabo ariko ntivyadukundiye, batubwiye ko atavyinshi bafise babivuga ko. Ariko rero ijwi rya Amerika turashimye gato kugaruka kukungene Patire Adolphe ntahondereye co kimwe n'abandi batatu bari banyururijwe bazanye barekuwe ningene bari babayeho muri ubwo buzima Evariste Nzikobanyanka niwe yarishikiye aho barekurirwa itariki ya 27 z'ukwa kane
Ivyo naciyemwo byari bihe Shimi mana kuna hundi na ushimi la atari rugira vyose kuko ingorana chie mozari ndende gozi
uwenye ramadani baraka mfitiye umwembu wagabobane harimo patiri Adolf Ntahondereye wa paruwasi katolika ya Gatumba harihaeze imisi chuni munani bara nyurujwe na bitwaje ibigwanisho ahejwe rya Amerika rya Musanze yicaye mu rugo iwe muri quartier Gaharawe yibuka ari yakorewe ku butaka bwa Kongo naho biruko uwo mugabo yibuka ingene we na bagenzi we bane banyurujwe ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kwa kane turimwo
nari mvuye Bujumbura ndi muri bus tugeze ngaha gufi kwa Gasupari tukumva amasasa atanguye kuvuga mukanyi twamenye ivyo ari vyo abantu barazanye badukura mu miduga baradufata batubuhe imigozi mu baradutwara ariswe ku Rusizi bakora ubwato mu shitting bo bashyiramo bihubahuba vy'ibitoki n'ibiki baratujagura batubosha imigozi batusize hakurya bacadubanda baradutwara ariko n'iswari tuzuye tugiye ku bwari bwije imitima iravamwo tugenda turasenga Imana tuzi ku buzima bwacu buheze baratujana gushika mu rukoko
uwo mutama w'imyaka irenga 50 ibirenge byiwe biravyinze byuzuye ku bikomere izo n'ingaruka mbi z'ingendo ndende ijoro n'umutaga bagize baca mu mahwa no mu mabuye bagana gace ka Murenge mu misozi hanamye ya TV bumanuko nk'uko bivugwa n'uwo barakamfitiye
baradutembeza hose icyo gihe bavuga yuko abasirikare b'u Burundi ngo bagomba batere mu rukoko batu woshe kucho njene mumasi watu tukura muruko kutu woshe kwenye kumaboko batu jana muruko kukumuli kongo mwema tugeze ngaho niho bavu watikani ngo ngugisula chuburu ningu kumakise kuhatea basi warateke ili vijabu kani tulahaguruka basi watu tukura mumisozi ya muri kongo
ayadi makuba ramadani na wagenziwe babo onye nuko kile tepati la dolfe ukwari batatu bakubitwa buri gitondo mu kiringo c'imisi ne ya mbere kugira bikunde ba telefone imiryango yabo irungike amafaranga yo kubagombora
Padiri Adolphe we batangwe kumusaba imiliyoni jana nawe nyina yatakambatije ayo mahera ntawe noronka bamati nagerageze ngo telefone kwa musenyeri tije ntibikunda muri diocese cyo ntibindi namba ntashora kuva umunyi bacha barampamagara jewe nange basaba imiliyoni 10 gushikaho mu cyane telefone mu ngwanje nti kawe no mushomere nti ivyo ariko aransaba ino nagacamutwe umunyonzi ati papa nta buryo afise ayo mahera nshobora kuyaronka ubundi yitwa Matias bamusaba umuriyoni nawe nyina yatakambatije abana hari gihe biri guzara hariho nundi musore yitwa Pierre w'umunyembuye nawe bamusaba miliyoni 2
Ramadani barakamfitiye aranamze kubera ikigoyi avuga ko bagaburirwa utumanyu tubiri tw'imyumbati ku munsi ntibahabwe n'amazi yo kunywa avuga ko yararindiriye gupfa ni mu gihe asanzwe agendana ingwara y'igisukari diabete mu gifaransa ashimira Imana yamurokoye
cyane cyane Imana ishimwe kubona nagarutse mu muryango nkaba nasukorana n'abagenzi nawe no giri ingorane ubu ndisanzura ko ndi mu mahoro
umufasini wa Ramadane n'ikigumbagumba cinshi nabo nyine yabwiye ijwi rya Amerika ko ashimira Imana kubona uwiwe yasubiye kuboneka Zeyimana Mariamu asaba abakuru ubwo bugizi bwa nabi kubuhagarika kuko ataco buzobungura
mushiki uyu munsi turaryohewe cyane naho yogira ikindi kibazo umugabo ari mu muryango wiwe nta ngorane twese twari tubabaye reka nta rimwe atarababaye twese turanezerewe cyane n'ukuri umva babikoze bose n'ukuri bo kwihangana bakareka guhohotera abantu
Abanyagatumba basaba ko bocungirwa umutekano wabo wamo wahungabanijwe n'abatera bavuye ku butaka bwa Kongo uburongoye zone Gatumba yabwijwe rya Amerika ko ingingo ziriko zirafatwa Useni Ntahetwa agasaba abarongoye guterera mu kudomo rutoke hakiri kare kuri cyo cyose kibateye amakenga bakikora kubajeje intwaro n'umutekano kiretse Patiri Adolphe Ntahondereye ubari mu bitaro nk'uko amakuru ava mu begereye paruwase gatolika yo mu Gatumba bivuga abo bandi bagabo batatu bari kubavurirwa imuhiri wabo mu Gatumba ku rubibi Burundi buhana na Kongo Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Murakoze Evariste Nzikobanyanka ariko ari nkamwe ho bahagize ugurura iradio ubunyene twamenyesha ko Patiri Adolphe Ntahondereye atakiri mu bitaro ahubwo nyabuna yaraye yitavye Imana amakuru twemerewe nabegereye ibiro vya Musenyeri ibujumbura akaba yavuze yuko zimwe mu ngwara yanduriye ngaho ari nazo zamuhitanye muri izo batugiye ko harimo ingwara ya malaria hakaba harimo n'ingwara y'igisukari insuffisance renale duhojeje rero umuryango w'Eklezia Katolika ibujumbura cyo kimwe n'umuryango wa maraso wa Adolphe Ntahondereye ijwi Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina harubu kene bw'ibigo byihariye gwaruka muri commune vyanda intara ya Bururi iyo commune yose nta kigo na kimwe cugwaruka kirangamwo ugwaruka rukavuga ko ruriko rurahomba muri kazoza kabo kuko ataho baronka baronkerezwa inyigisho zitandukanye canke ngo bayage n'ugwaruka nkabo ivyinshi n'umunyamakuru wacu Alive Irankunda
Mu burere bugize commune vyanda nzima gushika ubu nta kigo na kimwe bafise cugwaruka gishobora kurufasha mu bijanye n'inyigisho zitandukanye zirufasha kwiyunga no gusenyera ku mugozi umwe iyo ikaba ari intandaro yuko mu gihe hadutse injyane bitoroha ko guhanganiranira canke ngo rumenye inyifato gogira mu kurengera ibirutandukanya nk'uko ugwaruka twaganiriye turusanze ku mutumba Karehe rubivuga Florence Nimbona w'imyaka 19 numwe muri go akavuga ati
wapi bizotugora kubera nk'ubu rero kandi abajene bino ni beshi cyane bizotugora kandi murazi ko twaciye mu bintu byinshi urumva twadukeneye nk'inyigisho nyinshi kugira ibyo twakiyemo bituve kugira dusubize hamwe twarabonye ibyo twarimo ko hari nk'abajene byahitanye benshi rero nk'abasigaye bamwe turabona tuti bino bintu si byiza kubera keshi jye mbona abantu bari mu mugambi barondera inyungu zabo
bamwe mu bavyeyi babona ko ico kibazo co kutubaka ibigo zihariye ugwaruka ari nko kutitaho indero yago kurangwa mu ndongozi abenshi bakavuga ko ugufata ibiyayura mutwe hamwe n'ubusuma bidasiba kwibonekeza mu bakiri bato bitego hanini ko badafise aho bahurira mu guhanahana impanuro Siriyake Ntwari numwe muri abo bavyeyi avuga ati
kuko mbona abana baguma bitembereza hanze bakabura ico bakora baca bigira ibyo bishakiye hari habaza kunwa urumogi abandi bakaja mu busambanyi ico byose numva ni ingorane gusa kubera mbona kuko bikomeye kuko mbona kuko natwe tuzaba tugira ingorane niyo nyabana abantu urumogi wewe ndimba ufise agatungu kakadandaza ntuzokarya bazogutegera bakakwaka ni muhira bazogusanga bakakwaka urumva nta migendana n'ibikibaho hagati y'abana n'abasa n'abandi bigenga
hambavu y'ubwo bukene bw'ibigo vyihariye ugwaruka bamwe muri go bavuga ko batanahimirizwa no kwigwana ko kugira ngo rushobore kuvyishingira aha ugo gwaruka rugasaba nyabuna ko abajejwe intwaro ari bo bufati ya mbere mu kubaka mwene ivyo bigo Jean Claude Ndayishimiye asabati
ke kitumana wanda vyifuza ni kwera mu bitarashya nga mu tubibone nyene bimeze kenshi ndabibona ibigo kituma vyaba bikenewe ni kwera tarabibona kenshi tubibone nyene bimeze kugira tuheza tukabishima nta bigo bihari ke kuko ntavyo ndabona
ku kibazo cyo kubaka ivyo bigo vy'ugwaruka abajejwe intwaro muri commune vyanda bavuga ko kiri mu migambi igiye gushigwa mu ngiro Gabriel Sabiyumva n'umunyamabanga wa commune vyanda
ibigo nti bihari ariko turatekanya kubaka centre jeune mu misi iri imbere ubu twatwifuje yuko mu misi iri imbere dushaka kujya kubiga kwa bonke ihuriro bashaka kuzaza bahuriramwo ukwishanja kubiza bikenewe ibara mu buruko batubegereye mu gukora ikorwa rusangi bya kandi travail tukagwereka inzira nziza go gufata kuko ibigo mu bigo bakura impanuro zitari nke zijyanye n'imyifato izo mu kibano kandi kugira ngo tuba by'abantu bisanzare bakora ibintu byubaka ikomine yabo ma priorite twari turatanu cyo kibazo kirimo umuzaro ryo cyane dufatiye yuko ibyo dushyira ma priorite mu mfashanyo tujya kuza turaronka ko zigize abaje mu ngi
hambavu y'ico kibazo c'ubukene bw'ibigo zihariye ugwaruka haribonekeza kandi ubukene bw'amashyirahamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu nk'uko amakuru duhabwa n'abajejwe intwaro avyemeza i Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Urakoze Alan Yves Irankunda hijo rya Amerika ibururi murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi gusubira kumviza kino kiganiro cacu inkuru zitandukanye muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya gatonya gusa ni inkuru yanuganuze kumbuga ngurukana bumenye
cha bija bije biranuka nuka kwa nivyo kani vihu ngoni vihu wakani na jiswa mei
mja kutie kwa tarifu
nivyo nivyo
kasivyo
edu pingi edu pingi utangiki
emu pinga mu pingi umbiri zirwija Amerika iraveshu zirihuha ikawahi nguru imfaho.
Nuko rero uno munsi turongera dusure kubaha inkuru y'imvaho kuvyerekeye urupfu rwa bavuze ko umupastori yoba yarishwe nabo arongoye muri zone ya Rubirizi ya commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura kora abatari bake babandanya bemeza ku mbuga ngurukana bumenyi ko uwo mupastori yishwe haraheze iminsi n'ubu rero iyo nkuru twashatse kuyigaruka ko umunyamakuru wacu Diane Ndonse yari yarishikiye mu ndwi hezi ahi Mutimbuzi yasubiye arakwitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi aranahasanga ubundi butumwa butari buke reka dutege inkuru amatwi.
Ego Diane ni nahazwe nkuko bivuze nubwo iyi nkuru tumaze kuyibeshuza abantu babandanya guhererekanya isanamu ariyo video yerekana urupfu rwa mupastori ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri WhatsApp na Facebook aho mbere bamwe bashize ifoto y'uwo mupastori ku izina ryabo ryo mu telefone ibyo twita profile mu gifaransa bagaheza bakandika ko amajambo akunze kubwirwa uwitavye Imana ngo uruhukire mu mahoro. Ibi kandi byunyugwa nuko bamwe mu bashize iyo sanamu ku mbuga n'ubu batarabeshuza kugira ngo ababakurikirana bamenye ukuri. Abayiravye rero ibandanya kubatera umubabara kubumva iyi nkuru ku matwi batarayibona tugerageje gusubira kwisigura yerekana abantu benshi bagwanira mu kizu kinini kiri mu intebe nkaho ari mu isengero ariko umuntu yihweje neza haboneka ko hari umuntu umwe yari karacunaguzwa hakabamwe n'abamutabara. Iyo sanamu yumvikanamwo ugwamo rwinshi rw'abatabaza abarira hamwe n'ababoroga cyane abantu mu kwihererekanya ku mbuga ngurukana bumenyi ka Facebook, Twitter na WhatsApp bavuga ko batazi icyo yazize. Ikindi ntibavuga isengero iryari ryo kuko ikibarajije ishinga ari gutangaza urupfu rwa mupastori. Aha kandi bakaba batanguye kwihererekanya kuva itariki 3 z'uku kwezi. Amakuru tujya Amerika rifite ivyemezo rero nuko uwo mupastori atapfuye kugeza ubu akiri muzima. Nubwo tutashoboye kumuronka ubwiwe amakuru twahawe n'abamwegereye mu kibano no mu isengero amenyesha ko amagara yiwe yifashe neza. Byongeye n'igihe gyashika mu rugiwe muri zone Rubirizi muri quartier Gihora ku mugoroba wo kuwa gatatu itariki 3 z'uku kwezi cyasanze umukenyezi wiwe hamwe n'abana bicaye imbere y'inzu batera inkuru batwenga byumvikana ko batari bagandaye nkuko bamwe bavyibaza. Hagataha dusubire tubasomere ibyo bamwe banditse n'ibyo babandanya kwandika ku bw'umubabaro no gucika ivutu ku kutamenya ukuri kw'iyi nkuru. Duhere kuri uyu yatanze iyo video yerekana urupfu rwa mupastori acayandika avuga ati aho mubona ni mu Rubirizi aho abakristo biyikiye umupastori wabo ariko ntituramenya icyo yahowe. Uyu nawe acavuga ati birababaje uruhukire mu mahoro. Uyu nawe avuga mu isengesho ati mwami mwiza we tabara ubwoko bwawe. Hari n'uyu yanditse ngo mbega umuvumo ku gihugu cyacu Imana nitabare. Uyu ndavuga ati murabeshe nta muntu yahasize ubuzima jewe niho nari. Uyu nawe acasa n'umwishura ati hamwe ko bari kubesha ni byiza mugabo hamwe wo cutubwira ibyari byo wo bukoze ahandi ho ibitubona birarenze. Hari n'uyu asa n'uwamwunganiye ati duhu muco none duhum uduhumurize. Uwundi nawe ati man tabara igihugu cacu c'u Burundi kuko birarenze urugero n'ukuri ahandumiwe pe. Turangirize kuri uyu avuga ati ibitera soni n'akamara maza biteye n'agahinda ndababaye Yesu tabara. Ariko ivyisanamu yerekana vyarabaye uretse ko habayemwo imvugo ndenza rugero. Abajeje intwaro muri komine Mutimbuzi baremeza ko isanamu yafatiwe muri zone Rubirizi iyo komine mu isengero y'aba Emmanuel iri muri quartier Gihora. Icyo bikoze hasanzwe kutumvikana hagati y'abamwe mu ndongozi z'iryo sengero. Amakuru dukura mu bakirisu bo muri iyo sengero avuga ko ibiri mu isanamu iri kiraca ku mbuga ngurukana bumenyi byabaye ku munsi w'Imana itariki 30 z'ukwezi guheze imbere y'uko iminsi itangura nko mu masaa 3 n'igice. Babandanye bavuga ko uwo mupastori Yabuja Marie bivugwa ko yishwe umugwi utakimwemera ko abarongora wari washinze ko ava mu cicaro c'abapastori akaja kwicara mu cicaro c'abakirisu basanzwe. Ivyo bamwe bavuga ko atemeye hamwe n'abamushigikiye nuko ingwano y'abamukwega bamwicarika imbere abandi batwara inyuma ibiratanguye. unumwe mubaririmbyi bo muri yo sengero
pasteri acarinjira yinjiye abagabo aravuga ati kwe kubyo twavuga ni kwasezeranye kwa Mungu nuko biki kudashaka kuyubahiriza kandi twari twarabizwanye kwa Mungu heze tubaho tubisezeranye ko aza kwicara inyuma kugira amanzi batunganye ivyo bintu byanka bituma atavuga ubutumwa atagaburi ishengero kuba yari hagari cyumba niwe yihagaje mvana n'umwe yamuhagarikije ati kugira tumanze tuvyumvirize umba naba bagabo bo basaba gusa n'abanyeshengero bavuga ati twe dushaka tubumve ibyo nido giwiwe yukuntu yitenga akitenga ntavuge ntabarishengero n'ikintu nakimwe rije bimeze ukumvise ikibazo kiki niki mugaba handi harishengero ri ngaharwa ikibuga gitwa Tesalonike yari nyomboye aragira bavuga ibutumwa
ico bikoze imikwegano yarabangamiye ubuzima bw'uyu mu pastori bivugwa ko yishwe ariwe pastori ya Buja Marie nubwo atashimye kuvugira kuri mikro avuga ko byashitse akaraba nyuma yaho akarabuka ari nabyo bishoboka ko boba barafatiye ko abakujije inkuru bavuga ko yoba yarapfuye ivyo musitanteri wa komine Mutimbuzi barinda mbi Damien abeshuza
ayo makuru kinyoma cyambaye ubusa uko sukuri turabibeshuje ko uyo pastori ya Buja Marie atishwe ari muzima kandi namwe bwe nyene mwavyiboneye
indongozi ya komine Mutimbuzi ibandanye ivuga ko ikibazo cyo kutumvikana kiri hagati y'abarongoye isengero ry'aba Emmanuel kiriko kirakemugwa hagati yabo Diane Ndose mu ntara ya Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
No munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirinda kaza kugaruka ku matora yimirije kuba mu gihugu cyo mu Rwanda ntimuze rero gusiba ico kiganiro muri sanga za kuba ari gice saa 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ayavugwa mu makambi n'iziguruzuguru hagati y'impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri majepfo y'intara ya Kivu hamwe n'abarara irondo micungararo y'iyo kambi. Izo mpunzi z'abarundi zimwe muri zo zikora umwuga wo gukora amakara zagirizwa nabo bararira irondo yuko batikiza ibidukikije kuko bikora ku biti byo mu mashamba yo mu Rusenda. Ivyo bikaba bimaze gutera icuka kibi hagati y'iyo migwi ibiri nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye muri inkambi zari zitunzwe n'umurimo wo gutwika amakara zitangaza yuko zifite ikibazo gikomeye cyo guhagarikwa gukora uyu murimo wo gutwika amakara nubwo ari amasezerano zari zagiranye n'abaturage b'abakongomani bafite amashyamba.
Ikibazo cyatuhora nacyo b'abakongomani turabamusanzwe bwa mpizi yose turabagurira ibiti utamugurira ibiti arakwereka ahantu umurimira uhaje kumurimira bya biti biri muri yandimiro ukaheza ukabica maze kubica ukabiturira maze kubiturira wewe atagira ingorane z'uko ishari agacazunguruka iruhande akagenda kuvuga ko mu gisagara ko ivyo biti mu bironka ku buntu mutabibagurira mu abarundi baduga bamaze ibidukikije ariko wewe ubwa mbere akubwira ko ubica atangorane ashaka ahantu harima hisanzuye atamwijimuhari mugabo tugeze ko ubona kumenga nawe uratahanye makara atagira ibyaru bikumva kumenga aragize ingorane mu mutima wiwe bigatuma umugambi wawe utabandanya wo guca makara agasabonera uburyo bwo kiraga gute bakwa kaya makara bashabagenda ku mukuru w'igisagara cyabo akavuga ko takazi bariko rakora bakabatukana bakagira ibintu byinshi bitabereye kugira ngo barabe kuye mu Burundi ataronka amahoro ni ukuvuga ko tumaze kuba twambuwe ayo makara rero mashoroni kwa baba ntuzenya baba bararira ndo biwabo bakaza kwambura makara n'amafuru bagasambagura ndaye bakagenda baduhimiza ko byiza twa guri katanse bitwemeza ko nduca makara nubundi kwatangaza amafaranga nubundi akari
mu bigura ngayo byo bikaratasi hanyuma mu bikoresha igihe kingana iki
Boba atugira kwica igikarasa cy'ikuze 50 ugikoresha umwaka wose. Mugabo ntacyo yigira duha yandikana kamunyandikana yandikisha akakara muhamagashya kwikasha tibiri agatakurunyika ngo gihenda uzane amakara yawe wayazana nubundi washika mwe babarara rondo wabereka cyari katanse wahabura ko kitemwe n'amategeko
iki kibazo cy'amashyamba atemwa gatwikwamo amakara agurishwa mu ngambi yo mu rusenda no mu ngengero zayo kigaba kimaze gufata intera ikomeye nyuma yaho serivisi ishinzwe ibidukikije yifashishije abanyerondo kugira ngo bakurikirane abarundi batwika amakara tarusha babifitiye
abarondo rero bamaze kuhaja bobo rero batondana amacumu ibihiri intuzeye imipanga bagaca batamba amamunzi uzanye ikara bagutwarana n'umupanga nisuka naho buvuye kwikorera utavuye mwayo makara bazirana nuko wafashe iyo nzira gusa uvuye murengo kaze wikoreye utuntu ntiwigera ututambukana naho bacaba bikwaka ngo ibi nibyo wibye ngo mbega ngo biwewe ngo ubiwongera hehe ngo ngahamwe bwe mwafise imirima ngo aya mashamba nayo iwanyu ko gukora iwacu
sinzi umunsi Emmanuel umurundo ukora umurimo wo gutwika amakara mu mashyamba yo mu rusenda avuga yuko bafite impungenge z'ubuzima bugoye batangiye kwinjiramo nyuma y'icyemezo kibabuza gutwika amakara cyafashwe n'abashinzwe ibidukikije
amakara araboneka kubera iki umuntu ariba nk'uko nyine umuratera yiba kuko nabo nyine bariko barayazinzigiza bagira iki nabo nyine ntibona umutwe bacana mvuga gusa mwaboneka nabi n'ubuturozi urumva ikarajyaho ari kugwa 200 ubu na 500 umva nabo nyine bagiye guhura n'ibyago naho tuvuga ati natwe turagowe
none se bibaye fana cyo ko mutakiye twika
ntitugitwiye amakara nta gucanuye umva umuntu yo baragisigaje agapfuruka iyo nk'ubutari karapfubana nibwo buri ko buraza hari n'utwe tundi umuntu yarose nk'utugegene dutana akaduha akacagurira ko tundi tubadupokeje
umuyobozi wa grupe mayo bararanoro ari nayo inkambi yo mu rusenge barizwamo Rubunga Juma John yabwiye ijwi ry'Amerika ko babujije abanyerondo kongera kwambura impunzi z'abarundi amakara ahubwo basabiza impunzi gushaka ibipapuro byemewe n'amategeko kugira ngo bakomeze akazi ko gutwika amakara aha akaba yageze ati
iyo ni kweli wale wararondo ni kazi yao kukesha hapa kuchunga usalama watu usiku
ukunu ukuri abararondo na kazi kabo kura irondo kandi barinjira abantu umutekano nimba baraje kwimira abantu bangize ibidukikije nuko bashinzwe ibidukikije bari batwiyambaye hanyuma tubaha abararondo ariko tumaze kubona ko byateza akavuyo kwarabiyogaritse ubu ntabahari umuturage uzabonera gutwika amakara n'uzabonera n'amategeko kandi akajya serivisi y'ibidukikije kamuha ibipapuro byanditswe n'imashini kandi biteyeho ikashe n'umukono w'ishinzwe ibidukikije apana ibipapuro byanditswe n'ikaramu kuva mu mpera z'umwaka ushize w'2016 ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rikaba ryaratangije gahunda yo gutera ibiti 500,000 mu rwego rwo kurengera ibidukikije mu misozi ya Rusenda Tadasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
Kureje ugi Amerika ninga hadusazire kiganiro cacu wanyu mu ntara cuno musa ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse yuko kuri notari imyaka 36 irumanye umunsi kuyundi umuririmbyi Robert Nesta Marley azwi ku izina rya Bob Marley yitavye imana yari yavutse higenekerezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa kabiri mu 1945 akaba arakunzwe cyane kwera uturimbo twiwe twa reggae harimo zimerero umuva yaririmbiye Afrika naho atariyo yarava Ninkaka karirimbo ngo Africa Unite majambo make ngo yarifuza yuko abanyafrika boba umwe bakagira ico bita indoto imwe bakama bafatanye mu nda tukabasigire rero Diane Nahazi na Innocent Kimenyi tutibagiye engineer Justin tuzose kubonana ejo nkaho twatanguriye mugira umusimwita